Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe uno munsi u Rwanda rwahimbaje umunsi w'ukwibohora hamwe n'ukwikukira
uyu munsi tarikenye nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu hanyuma 28 yo kwibohora
uyu ni president w'u Rwanda Paul Kagame muyagezweho igeni no kwisi president w'Uburusiya yategetse ingabo ziwe gukaza ibitero muri Ukraine mugihe president w'Ukraine nawe avuga ko icizere cyo kongera kubaka igihugu ciwe aciteze mu bihugu biteye imbere mu vya demokarasi ku mugabane wa Buraya president w'Ufaransa Emmanuel Macron yasubirije abashikiranganje biwe batari bake ido ni ido ni mukanyisase Urusiya bwigaruriye igisagara cha Lisi Chankske kiri muri Ukraine president wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Fidel niyo ngabo
Putin yerekanywe kuri televiziyo y'Uburusiya asaba inteko z'igihugu ciwe kubandanya ibitero byazo hisunzwe imigambi yategekanijwe imbere yaho ifatwa ry'igisagara cha Lisi Chankske bitumye Uburusiya bwigarurira intara yose ya Luhansk imbere yaho buramatari w'iyo ntara yari yatangaje ko inteko za Ukraine zaje zavuye muri cyo gisagara kugira abasirikare b'Uburusiya ntibagisenye bari kure yacu amenyesha ko abasirikare ba Ukraine bagiye mu birindiro bishasha uwo buramatari yatangaje ko naho gutakaza intara ya Luhansk ari ibintu bibabaje cyane ari urugamba rumwe ko badatakaje ingwano ubwayo yasabye ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba ibindi ibigwanisho kugira bahagarika ibitero by'Uburusiya bibandanye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zizogaruka gusubira gufata igisagara cya Lysychansk mu gihe igihugu ciwe kizoba cyaronse ibindi bigwanisho bikomakomeye bigezwe ko Uburusiya kongereje muri iki gihe ibitero by'amabombe mu bisagara bihana imbibe n'intara ya Donetsk cyane cyane mu bisagara bya Sloviansk na Kramatorsk intara za Donetsk na Luhansk nizo zirimwe amahingurira akomakomeye muri Ukraine haize ibirenga gato yindwi imwe inteko z'Uburusiya zifashe igisagara cya Severodonetsk imbere yuko iyo guciwe gitangura igitero muri Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri Perezida Putin yari yemeje intara zombi za Luhansk na Donetsk ko zigenga
Fidel ku mugabane wa Buraya president w'Ufaransa Emmanuel Macron yahinduye abashikiranganje biwe batari bake uno munsi ku wa mbere byari byitezwe ko ahindura leta inyuma y'uko umugambwe wiwe utakaje ibanza byinshi mu matora y'abashinga amateka heruka kuba abagenywe bashasha barimo bandi
President Macron ariko ntiyahinduye abashikiranganje bajeje kumigenderanire kigega no kwivuna abansi yagenye Jean-Christophe Combe yamuyobozi w'ishyirahamwe rijeje gutabara kwa huje mu Bufaransa mu mabanga y'umushikiranganje mushasha jejwe gufatana mu nda n'abafise ubumuga asubiriye warahari yitwa Damien Abad yagenye Laurence Bonne umutegetsi mukuru mu bijanye n'ubutunzi mu ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere mu mahanga mu mabanga y'umushikiranganje aseruka mu Bufaransa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya asubiriye Clement Bonne yari umwe mu bantu bakomeye baganiye ivyerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya Clement Bonne yabaye umushikiranganje mushasha jejwe gutwara abantu n'ibintu Christophe Béchu umukuru w'igisagara cya Angers yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje jejwe ibidukikije asubiriye uwitwa Amélie de Montchalin yatakaje ikibanza ciwe mu matora y'abashinga amateka yabaye ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu France abashikiranganje bajejwe amagara y'abantu n'ibidukikije nabo nyene bahinduwe naho umugambwe wa Perezida Macron wasindiye ibibanza bitari bike mu nama nshinga amateka ntiwaronse amajwi akwiye kugira ubandanye uyoborwa rwego uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kugira imigambi yiwe ishobore kurengana abakurikiranira hafi vya politike babona ko ivyavuye mu matora y'abashinga amateka vyerekana ko Perezida Macron atazokoroherwa mu migambi yiwe naho yari yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu cyo gihe yari yatsinze umukandida bahiganwa Marine Le Pen
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaca tubandanya no makuru yacu tukabutsa ko mutwumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya turaja mu karere k'ibiyaga bigari. Rwanda rwahimbaje umunsi wo kwibohora no kwikukira. President w'ico gihugu Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda yashimikiye ahanini ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru tubaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboye.
Nta birori nyirizina byabaye nkuko byabimenyerewe mu bihe byashize mbere ya COVID-19 gusa ari mu biro bye Perezida Kagame yahaye televiziyo y'igihugu kiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utari bagiranye mu Rwanda.
Uyu munsi tarikenye nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu hanyuma 28 yo kwibohora. Aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe dufata umunsi umwe dufata undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku Banyarwanda bose.
Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iki gihugu kimaze igihe gishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23. Perezida Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu uko bitari. Kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba uburyo bw'intambara. Yakomeje agira ati icya mbere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura, natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga. Hatabayeho kwivanga mu by'undi dushobora gukorana aho tubihisemo. Umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo.
So it's not acceptable.
Rero ntabwo bikwiye ko FDLR yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu. Ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo Kongo. Icya kabiri, hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo nabo bagize icyo cyitwa M23.
Perezida Kagame kandi yanagarutse kubashatse guhungabanya umutekano mu gihe u Rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya CHOGM y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza.
Ibyo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu wo ntabwo bihari. Ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izabiri, ntabwo byakunze kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera.
Perezida Kagame kandi yasubije Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ku Rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizajya gushakira amahoro Kongo. Yagize ati ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare. Perezida Kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko nta uzongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe, ko nta kibazo u Rwanda rwagira. Yakomeje agira ati twakwishimira ko bikorwa, nta ruhare tubigizemo kuko ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi. Umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboye, urakenuye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kwisanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Wagarutse mu by'umutekano mu karere mu gihugu cy'u Burundi. Umutama n'umwuzukuru wiwe barayibishwe n'abantu bitwaje inkoho muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi hari mu ijoro ryejo kwa Mungu. Umutamakazi wiwe nawe nyine yarakomeretse, abisha abo bantu baciye biruka bakaba bataramenyekana. Reka ibindi tubaze umugenzi wacu Eloge Wirikane akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Igitero cyahitanye mutama Joseph Ndahabonimana w'imyaka 85 n'umuzukuru w'imyaka 20 cyabaye saa 5 zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana cyabereye ku musozi na zone Kiramira ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi. Uwo mutama yacu amasasu 15 yose nk'uko byemezwa n'abasigwa biwe. Colette Kobwa afite imyaka 38 umupfakazi wa nyakwigendera yabwiye ijwi rya Amerika uko byagenze nawe nyine yakomerekejwe n'urusasu.
Ramvuye kwa muganga niringanye kucyaye hanyuma ndegura umutwe gucya nza gukora kavidoroshi yari impande yanjye ncane numvise urugi barusitu aca rero urusoro runsanga ameze gucya nyene kwanza nze ameze gucya nyene nimva mworo nkitohoza amatohoza amakumbu ko bimeze.
Violette Bizimana umwe mu babanyi w'umuhana watewe yemeza ko havuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye bategerwa n'ubwoba.
Twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi ko ibaye twaracitse umugongo tubura uko tubigenza harimo icyoro nk'amasaha 5 twumva inkoho ziravutse hamare inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene tugize gute twumva inkoho zongeye ko inkoho yongeye kuvugira mu ibarabara turabura uko tubigenza turaririra mu nzu titurashize inkoho nyezari rusaki saki tuca tubura uko tubigenza tubonye rike dushima Imana dusanga ko kabikabishe kabaye hano umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasa rondo wore ukuntu bamugitse
mufatoni Bizimana sigura ko atangorana n'imwe nyakwigendera nabiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano.
Uyu muryango twebwe twari tubanye neza n'ukuri ntangorane zari zirimo oya ntangorane zarimo n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe twebwe icyo twosaba abajejwe umutekano nuko bakurikirana bakagira itohoza hari igihe Imana yofasha bakamenya iherezo ry'abakoze ako kazi.
Jean de Dayizeye umwe mu bahungu wabo b'umuhisi atwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe akamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira izomozi z'ikibi babura aho zakamanganiye.
Uwo mwana bamurashe yaboroze gatatu twere cha tuvuga ati mbo twamaze gufata twere duca twambara umusozi tukawukizura kugira turabe iziyo nemi iba izananye turaduga rero turi mu ibarabara urabona hariho dufate nk'imetro nk'amajana 5 uvuye ngaha kugera aho bamurasi. Uwo mwana kuba ari ahantu hakameze nk'agakorosi biracane nuko ine tuhashika duca turaseka umusozi gutyo kugira ngo dukorokere aho hantu. Niho rero jewe nari imbere muritsi imbere gutyo kunitoroshi nca ndamubona ko ari umupira we yarayambaye na indawuzi nca mvuga ati ni Bemba kubera bamutazira Bemba ati ni Bemba barashe tugiye kuraba nca dusanga bamurashe aha mu rubeshi duca ruserukana ngaha mu mutima.
Iyumvira ko umusore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi banka ko azobavuga
uko ne byo byagenze yabamenye uko ne bamurashe basa nabahwana ari karatahuka nabo bavuye kwiha inkumbi nga umukiye ku muntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni kwizera canke urya ni Elias nke kabavuga ati uyu muhungu aratumenye aratuvuga n'ubwo guca bahindukira rero cyarari umurasa ko barumurashe mu rubeshi ruseruka mu mutima gicyo no hamagara abantu babagifise ibigwanisho bikira umuriro mu nzu umuntu wese atunze igikwanisho atabifite uburenganzira ko yugitanga bajeje umutekano kugira ngo ntibigume byihe inkumbi gye no rusaba rera abantu bajeje umutekano ukora amatohoza yimbitse izo nkozi zikizi zikamenyekana zigashengezwa zikaje habona.
Umukuru wa zone Kiramira amenyesha ko vyagoye cyane abanyagihugu kuja gutabara kuko bateye bari bitwaje ibigwanisho bikira umuriro ariko arabashimira ko batabaje hakiri kare kandi bashobaza kuko shoboye ahamagaza abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongo zishobora kuba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi. Jean Marie Ndouimana
ubwa mbere icyo dusaba abenegihugu ni ukubana mu mahoro hama tukabasaba kandi gutanga amakuru kugira ngo abakora ubwo bubisha bashobore kumenyekana kuko uyu munsi nibajya bagiye mugabe ejo hashobora kugenda abandi rero atagikoze kugira ngo umutekano w'abenegihugu ukingirwe kandi bituvanye bivuye kuri twebwe kuko umutekano ari uwa twese tubona umenga hava haba akarondirondi kukumarana ama kandi tugatera ivyatsi ababisha bagira mwene ubwo bugizi bwa nabyo.
Nta kirindiro cy'igipolisi cyangwa cy'igisirikare kiri hafi y'umutumba wabereye icyo gitero abajeje intwaro bibaza ko ari nacyo gituma byoroheye abagizi ba nabi kwinyuranganya bagahunga bitagoranye. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hello Joey Kaneza nawe tugukengurukire tukikiri kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu mu ntara ya Ngozi begereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe Burundi ruhana n'u Rwanda bari mwisekeza yo gutera imisuna ku nkengera zarwo babifashijwe bakabafashijwe bice mu mugambi wa leta y'u Burundi twa ewe Burundi urambaye bakamenyesha ko ico gikorwa ari ico kubuza urwo ruzi gusitura inkombe zarwo no gukingira indimo zabo. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umenyesha makuru wacu ari Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Buri munsi wa kane ni umunsi leta y'u Burundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi ewe Burundi urambaye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baba hafi y'uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda bari mu bitabira ico gikorwa. Abakunzi b'ijwi rya Amerika abishikiye ku munsi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca Congore zone Giheta turi muri komine Marangara. Abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imibyaro y'imisuna na kunkengera za Kanyaru.
Kwanza njagaje gutera imisuna ku muntu ndoje gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi wo murambaye shirazana imisuna kugomba dutere natwe ntongere kubomagurika.
Cyo kwaje mu kigero cyo gutera imisuna ko urabona Burundi rambaye yafite ikintu imwe aduteramwe imbaraga cyita kandi giterambere kinini n'ubwo tashobora n'ibi yajya amadava mu Kanyaru akembera zino kugira agabanuke.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi. Emmanuel Natosanze buramatari w'intara ya Ngozi arifatanya n'abarongoye
mu ntara ya Ngozi haba mu makomine ariko mu mpaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko kuruzi rwa Kanyaru duhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turiko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hasi ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi hazaba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye.
Eka n'indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya Nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu b'imarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi Kanyaru ku munsi wa kane w'indwi iheze urongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe Burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko. General Major Marius Ngendabanka arongoye uwo mugambi.
Turavye umugambi ewe Burundi urambaye kuva ubushingwa washingwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti imiliyoni 21 ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kiringo tukaba tubona yuko ibyo biti tumaze kubirenza kure.
Inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi iheze imibyaro y'imisuna 5,500 ku nkengera z'uruzi Kanyaru y'intwazangabo y'ipeta rya General Major yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije.
Igisubira inyuma nibirenge nimusubira inyuma ngira ko ngira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose irya ntambwe twashitse ku irya 15 no kuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mu bibiti kujya twabigize kujya hakujya ya Kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhaye akarore usivyo gahera.
Iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi Kanyaru indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye zizabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu. Ku ruhande rw'intara ya Ngozi uwo mugambi uri kurarangurirwa mu makomine ya Nyamurenza Busiga Mumba hamwe na Marangara yegereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ivyo bihugu kwari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa Sabanegwa buri gihugu kivuga ko kacegukira. Ku ruhande rw'u Burundi abajeje intwaro muri komine ya Mumba bakavuga ko uruzi rwa Kanyaru arigo nkwezi ya marere rwataye inzira rwimukira hino yako gasozi abanyarwanda abaca barakiyitirira. Iby'indongozi z'u Rwanda nazo nyine zamirira kure mu kuvuga ko gasozi Sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Michigando chimarisaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya dusure gato mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu mu mirenge ya Canzarwe Mudende na Busosomana mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko kutagira amabarabara ya kaburimbo ibahuza n'ibindi bice by'igihugu bibandanya kudindiza iterambere ryabo abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika basigwe ko ari nk'amwe buramuka baronse amabarabara y'ikaburimbo byo rushaho kwihutisha uguhanahana ibidandazwa hagati n'abandi banyagihugu mu yindi mirenge mugenzi wacu Eric bagira ubusa bagendeye adutegura ino nkuru
Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya Busasamana Cyanzarwe Mudende n'ahandi mu karere ka Rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka w'2016 na nubu amaso yaheze mu kirere bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu korosha ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu
kubijyanye n'uyu muhanda perezida yarabuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza mbo muri bije rero nabayobozi bakareri iyo baje gukorera inama harya bizige no batubwira ko guri muri bije ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose dutangiye no kugura imodoka inaha umuje ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa ni vatiri inaha rwose ndakibaza dukeneye umuhanda rero
umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa Gisenyi ugakomeza mu mirenge ya Cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego zibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru ubwo yabizeje bishyirwe mu bikorwa
ariko ndiyo tubibabituruka ku bayobozi bo hasi nago twe twize ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubishya nkumana uzakogwa akondi bikarangira tubona imyaka itambuka udakogwa gusa twe nago tubize nk'abaturage ntiyabituruka ku bayobozi wacu cyangwa se n'uko president nago tubize gusa nuko twifuza ko umuhanda wa Cyanzarwe uva Busasamana ukamanuka Gisenyi Rubavu wakogwa ugashyamo kaburimbo umuntu tukajya tutukanga tujye Kigali tutukanagira umuhanda wa kaburimbo
aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori ibirayi n'ibindi bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo
turasaba ubufasha mwebwe mu singe gutegera aho tutagomba kwigerera abantu batwe bakadukoroga umuhanda ubundi natwe tukishima
nge navuga ibimbaho cyangwa siba kuri mugenzi wanjye umuturage ahinze imyaka ye biramugoye kuba ari ku buryo yageza ya myaka ye i Kigali n'igihombo ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida Paul Kagame muzadusobanurire mumubwire ngo ewan abaturage ba Cyanzarwe cyangwa se ba Gisenyi Rubavu bacyo bashaka no kugira ngo ubaheretse umuhanda muzima ewan ubundi bikorwa bikugezeho n'abaturage bagukunda
asubiza kuri iki kibazo bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi utegeka ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'igihugu Paul Kagame bayaremereye abaturage itakubakirwa icyarimo ministeri Gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka 7 izarangira ibyo president Paul Kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa
ari imihanda mu gihugu yo kwapfuka kuri abaturage yose yashyizwe mu nyandiko iminsi irimo gukorwa harimo izatangira ngo muri mari y'umwaka umuhanda rero nawo abaturage bemerewe witwa ko ari umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa Rubavu ukajya kwa Buhanga ukaza gukomeza ugera ku Kabari ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose ibintu byose njya kubafasha kuko bemerewe abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe hari ibishobora gukorwa muri uyu mwaka ariko ikirere nuko bitazabiza umwaka wa 2024 umuhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze
Ministri Gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa Rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga Rwanda rwahawe na banki y'isi yari yarahagaze ubu imirimo yongeye gusubukurwa yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi bahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda Gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izabirimo akabigira ubusajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
Mwamaze kumenyera ko aka kazi kitugashitse mwo tuba tubafitiye amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari canke igeni no kwisi no musi ku wa mbere itariki ya 4 y'ukwezi kwindwi mu Rwanda hatanguye irushanwa mpuzamakungu rya Davis Cup mu mukino wa tennis iryo higanwa rizohuza ibihugu 9 mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira ibindi kuri no mikino agiye kudukurikiranirana hagufi
Kuri wa mbere ikigali mu Rwanda hatangira irushanwa mpuzamahanga ry'umukino wa tennis rizamara iminsi itandatu. Irushanwa ririmo kubera ku rubuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika, rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'imyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho. Ibisobanuro ku mvano y'irushanwa rya Davis Cup muri tennis turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda, Theoneste Karenzi.
Ni irushanwa ryitwa Davis Cup, ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera. Davis Cup ubundi ni nk'igikombe cya tennis, ariko tennis yo mu byiciro. Twe rero turi mu cyiciro cya kane Afrika, cya Afrika, akaba icyiciro cya kane cyo muri Aziya, cyo muri Europe, ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya Afrika. Hagiye kuza hano mu Rwanda ibihugu icyenda, ibindi bihugu umunani bikakirwa na Cameroon. Ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera, izatsinda Cameroon n'amakipe abiri azazamuka.
Amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u Rwanda, Uganda, Sudani na Tanzania, naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu ariyo Botswana, Angola, Togo, Congo Brazzaville na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuyobozi w'ishyirahamwe rya tennis mu Rwanda, Theoneste Karenzi, arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa amahirwe yo kwakira irushanwa rya Davis Cup ku nshuro ya mbere.
Kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira. Icya mbere, turi abanyamuryango beza ba ITF, ntabwo turi abanyamuryango badatanga imisanzu, ibihugu byacu tubitanga neza. Ikindi cya kabiri, impamvu ni uko bamaze kubona ubunararibonye bwacu mu kwakira amarushanwa kandi akagenda neza. Icya gatatu ni uko nta narushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitabira. Amarushanwa yose ya Davis Cup aho yagiye twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza.
Mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa, abakinnyi b'u Rwanda batangiye neza. Mu cyiciro cy'abakina ku giti cyabo, abakinnyi babiri b'Abanyarwanda batsinze Abanyayuganda mu buryo bworoshye. Ernest Habiyambere yatsinze Ronald Wakori na Sawali, Bertin Karenzi na watsinda Ocean Geoffrey. Mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri, nabwo u Rwanda rwatsinze Uganda, aho Bertin Karenzi afatanyije na Etienne Niyigena batsinze Abanyayuganda aribo Ocean Geoffrey warufatanyije na Edward Birungi. Uku gutangira neza no kuba ikipe irimo gukina imbere y'abafana bayo biratanga icyizere ku ruhande rw'u Rwanda ko rushobora kwegukana umwanya wa mbere.
Icyizere kirahari rwose. Ibihugu n'abakinnyi bacu twateguye barabikubwira, baba bakinnyi baba baziranye barakubwira bati igihugu cyaduteye ibibazo ni iki, ariko bamaze iminsi banitoza bameze neza. Numva ntacyo babuze, kandi n'abakinnyi n'abandi baraziranye, natwe turabazi ibyo bihugu turabizi, cyane cyane yuko noneho bafite na motivasiyo yo kuba bakinira mu gihugu iwabo, bafite na support. Ibi niyo mpamvu nababwiraga kubaba hafi tukabogeza nuko biteguye n'ubuhanga tubaziho, turumva dushobora dufite icyizere.
Iyi mikino ya Davis Cup irimo kubera mu Rwanda izarangira kuwa gatandatu tariki ya cyenda y'uku kwezi kwa karindwi. Ikipe izegukana umwanya wa mbere ikazahita izamurwa mu cyiciro cya gatatu ivuye mu cyiciro cya kane. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akoze Claude Munyandinda hejeje kutubwira iby'imikino ya mbere y'amahiganwa mpuzamakungu ya Davis Cup. Umukino wa tennis agiye kuba ahuza ibihugu icenda, zobera mu gihugu cy'u Rwanda, zobandanya abidukurikiranirana. Akandi nunga duce dusozera amakuru ya mbere twatubafitiye kuri uno mugoroba, mu kurindira ko tuza kongera isaha imwe n'iminota mirongo itatu tubabwira yanda zobagezeho ijya nino ku isi. Reka tugende tubibukije muri make ko Urusiya bwigaruriye igisagara cya Lysychansk cya Ukraine. President Volodymyr Zelensky yavuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi. Hanyuma President w'Urusiya Vladimir Putin nawe asaba ingabo z'igihugu ciwe abicije kumushikirangaje wo kwivuna abansi gukaza no kubandanya ibitero muri Ukraine. Ku mugabane wa Buraya, President w'Ufaransa Emmanuel Macron yahinduye abashikirangaje batari bake no munsi ku wa mbere, byari byitezwe ko abahindura inyuma y'uko umugambwe wiwe utakaje ibanza byinshi mu matora abashinga amateka aheruka kuba. Ngaha muri Amerika turiko duhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira, mu gihe mu Rwanda bahimbaza umunsi wo kwibohora no kwikukira. President Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda ashimikira hanini ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibindi kuri iyo nkuru mushaka ubisanga kuri wezi itatu akaburungu radio Trovewa akaburungu com. Nadia Taha yakoze ari muhinda bw'ivyuma na engineer bari bari kumwe. Diane Nahazo niwe mwari kumwe kuri micro. Tongere igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu muyandi makuru azobagezweho ijya no ku isi. Mu kurindira umugoroba mwiza kuri mwese mikomera twumviriza abafite akaruhuko mu Rwanda no ngaha muri Amerika, muruhuke neza.